Imumbiri zani radio izwi ya Amerika bugiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabara mukije nshuti mukunda radio izwi ya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni Fide Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera ku yavugwa hirya no hino ku isi tuwateguriwe kandi tuyashikizwa na Aloyce Bigirimana. Aloyce micro ni yawe.
Mwaramutse Fideli tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta ya Nigeri yaratangaje ku munsi wa mbere ko abantu barenga ijana bishwe mu gitero gikekwa kuba carakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Kiisilamu ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa leta Zakaria Abdurahmane yavuze ko ijana 37 biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe Nigeri ihana na Mali. Yaciye atangaza ikigandaro cy'iminsi 3 kuva kuri uyu munsi wa kabiri kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Umuriro w'inkazi wadutse mu kambi impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa Bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake. Ibyashikirijwe n'abategetsi hamwe n'ababyiboneye. Mohamed Shamsude Duza, icegera cy'umutegetsi wa leta ajejwe ibibazo by'impunzi, yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwanika uyo muriro. Impunzi z'abaruhinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge kandi n'abantu batari bake barapfa. Ariko baba abategetsi canke HCR nta watangaje igitigiri nyezina cabafuye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu bya Mexique na Guatemala ejo ku munsi wa mbere. Bagiye kuganira n'amareta y'ibyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amaze iminsi avogera urubibe rwa Amerika. Ambasaderi Roberta Jacobson ajeje kugenzura ibikorwa byo ku rubibe rwo mu manuko bushyira uburengero yarungitswe muri Mexique, mu gihe Juan Gonzalez umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa Amerika yagiye muri Guatemala. Mu mezi abiri amaze ku butegetsi, Perezida Joe Biden ahanganye n'ibigwi by'abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bagana Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko. Igihe yashika ku butegetsi, Perezida Biden yaciye ahagarika ibikorwa byo kubaka uruzitiro wahoze ari Perezida Donald Trump yaharaniye mu bihe by'imyiyamamazo. Perezida Biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'Ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'Ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu ku nkehwa z'Abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur baba mu ntara ya Xinjiang mu Bushinwa. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'Ubushinwa aribo Wang Jungzheng yahoze ari icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominista mu Bushinwa mu ntara ya Xinjiang hamwe na Cheng Mingguo umuyobozi w'ikigo cy'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyine. Ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu 10 hamwe n'amashyirahamwe 4 buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atariyo. Abo bwahanye barimwo 3 bo mu nama nshingamateka ya Buraya. Arabia Saudite yarashikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri Yemen, ariko abaroberi b'abahuti basa n'uko batawemeye bavuga ko tagishasha babona kandi atavyishi birimwo. Ariko abahuti bagenzura hafi bice 70% by'ubutaka ntibabishimye. Umuvugizi wabo Mohamed Abdul Salam yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko Yemen yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu mukurikirane ibiganiro byacu mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25.31 n'41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure yarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ese umuntu waka ndarura yaka utayifise naho uciraba nyene imvura itarikiragwa ukabora ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko gwoca nta kindi.
Uyo ni umunyagihugu yasenyewe n'imvura mu gisagara cya Bujumbura. Mu gihugu cya Tanzania ibirori byo gushyingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatangiye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu gihugu cya Tanzania ibirori byo gushyingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatangiye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Uburundi bwaserukiwe n'icyegera cy'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru mumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezera bwa nyuma John Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Tumwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye byabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike aho ikiziga cyajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Ubutwari umuryango w'ubumwe bwa Afurika, perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afurika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afurika no kugwanya igiturire. Umuryango wa Afurika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashyizweho Sam Nyasuru Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe atwara umuryango wa Afurika y'ubuseruko ufite icyicaro muri Tanzania. Ati turi hagufi yawe tuzo gushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere akarere kacu ntigasubire inyuma. Twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire. Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza.
Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car
Bazombanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza umuhanuzi impanuzi wa jambo umwizigigwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose.
Makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza murakoze cyane.
Kanatsinda icyo gihugu ni nkora mutima ku Burundi. Nico cyakiri ibiganiro byavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiane za politike. Igihugu cy'u Rwanda nacyo caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente.
On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda.
Yiramugiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turabujije igihugu n'umuryango wabuze. Atakarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye bitari bike mu karere ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka.
Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente murakoze cyane.
Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu perezida Sam Nyasuru Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mu cuwo asubiriye Magufuli.
Alisimama kama Mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele.
Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara. Ati je mwumva mvuga ndabisubiyemo ndi umukenyezi ari ku mukuru w'igihugu ashoboye turi kumwe byose birashoboka muzomfate mu mugongo kugira ngo igyoragi turikomeze wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika.
Pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika.
Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazinga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'amajepfo ya Afrika vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora ruka mu mwaka uheze yatangaje ku rubuga rwa Twitter kw'indongozi nshasha zo kwitandukanya no murongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma ikiziga canya kwigendera Jean Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar, izinga yegamiye igihugu cha Tanzania hanyuma zojanwe imwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avu ka Jean Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu uheze afise imyaka 61. Leta yatangaje ko yazize indwara y'umutima. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure zarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu mu ijoro no muhingamo vyo ku munsi w'Imana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umuyaga wari mwinshi rwose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ikugwe aha bose barayihanze bose arayihanze hariya haruguru hose harasambutse iyo hakurya hose harasambutse abantu benshi barayihanze.
Ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutanga asize ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga aratubwira ko iyi mvura yaje n'uyu mugabo wakora akazi k'ukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse. Asabareta ugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato.
Abantu bafite nk'abana ubu ntibafite icyo bacyanikaho abana bariya nk'abana benshi usanga nk'ubu niyo banyina yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaha benshi batunzwe no kuyunganya mu tuntu duto duto nk'abana benshi nk'ubu baraye batarasaho baryama kubera ibintu byanyagiwe hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakino sajyaho.
Muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura irimo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasidutse abahatuye bibaza kwitunganya wari ibijya imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi ntakunda kuko yaba guzi bya guzi bwase ngo atoce dukora gute n'ibyo byogenda cyo mudufasha ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara cyo buhagarara kwe yaguye indaro umuntu Bujumbura biraguhire kare kare ubwo uragwanuka gwana bigakomera nyine kintu twasaba nuko nyokoreta icyo dufasha kasha kwenye wondi bwa kutoa na mengo ni chivat.
Bisanzo, siku tu anga mukanyosha, gituma inzigunda kubamba gurika. Kesi harihiji usanga imiserege da kuiye, ukasanga imiserege ichamu masite. Hali miserege mito mito kandi katichamuwa ya mazi meshi. Ikatuma ninzu ziaho zibo magulika. Ulikula rawa kanyosha nzimasio nzizo kwa mazira bomoka. Ego kukona hali mvuli lakwa kandi kakwa kukuishi. Bitunga nizu zi miserege. Ikatunga kandi nivi nombori wazama na shira mkandu wona isi ya Bujumbura idakomea museenye.
Umugabo, hali mwajeju nwaro kumutangasi za sangaba nyagi hugu wapu ya kujiru kama.
Usangu reta yore ifu mugambi yoku ziogu duhimiliza kugira ngo umunuwe ese ama ziwe abakunzu agerageze kuzura menye agerageze kuzura ya kolegita agira karugari hama agira muli puizari aguma nga wana harika wende jingu wani wa zumba kumuli chalitane kwa fisa na mapasera atari kirenga mato mato agachawana ukumenga jize puizari murupangiwe achawana ukumengi parasei wajie kuimara hariko agachare kirela maza gasendira na manuka aja kuhundi ateru hundi ateru hundi kushika
ala mikolo makena bom huyu wabuga kubuga futumu nuwamu
futumu nuwaka ndaru la yaka utai fisa na huu uchirawa njene mpuri tarikira kwa ukawara jama mulicho kihangari njene ukawana kugocha na hakiindi musanzo ufisu bujo harumu nuhisa nulia utafisu bujo nawe achabara abo tuwa kingiriza hama kawara waha buke buke mkutu usanga keshi bafise ibi inu bakingirizu wafata ibishanga changa mahema fisa mahema ukashisanga mahemu hema sinziko mwamu wa igonyo na mwiku hanu waba situse kutafisu bujo kukira chaisa nulia ego
igihe twateguri inkuru ingingo zemejwe n'umushikanganje ajeje intwaro yo hagati n'umutekano n'abaraba bijanye no gutabarana n'ubukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa z'inama ya komite yo kugwanya ikiza cha COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikanganje ugufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ariko umuntu bishize yagize nije imbere y'umunyamabanga ntayegayezwa umushikanganje bujeje inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa by'ugira isukurwa ry'ibiya n'ibindi byose bitaba ku buryo bwa buzi ariko ubu gushika ubu twamenyesha yuko ubushikanganje bwacu bwo kwari ndi ubushikanganje bw'ibihe bwa leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazaje buryo bukwiye kuzatubwira dukurikana ibikorwa hakiri kare nko byahora kera kwatse systeme yo gukora ibikorwa nusangi ubu niko bwa yuko kare kwa gatuje amapedo ya kazamante bize bigateba ubutufasha bwa biyuko twebwe nabene gihugu ivyo se kwamba uko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitsigi nyafata kibanza bya tanzo no mushikanganje buje n'umutekano vyerekana ko amazu wa 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'utunze Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akabaye hasize ubuzima eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kukiri muburunda banyagi ubu bamaze gupimwa ikiza cha COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse haraheze umwaka barenga ibihumbi amajana abiri leta itangaza ko muri abo abasanganye uwo mugera ni ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na cumi n'umunani ijana na 192 bakiri ku miti nayo abapimwe bagasanganwa iyo ndwara hanyuma bakitaba imana ni batandatu Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda.
Umushikiranganje Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya icyo kiza hakiriho intambamye amenyesha ko hakiri abantu batipimisha ikanashika bagapfira muhira.
Birababaje rero umuntu ashobora kwitaba Imana ari muhira akigeza aja kwipimisha. Ikigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko gwaye yanduye umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba Imana uyu rero abatashoboye kujya kwipimisha kandi atamahera ariha icyo bitugora cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye
avuga ko abantu bize bari bakuye kubera karurira abandi asaba ko kwivura abantu bigira indahiro
ahanini rero twebwe ico dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi ari amasona abantu bamaze kurenza imyaka 55 sanga biko bari yubikira ibyo bitabira kabwira ati ni yubikiriye irakira twe tubasaba yuko mu byo bahiro byabo boja kwipimisha kujya bene igihugu basanzwe bayigira basanze batagwaye coronavirus haja kuyubikira yari grip isanzwe nikaratusi yo bafashe mugaba basanze bagwaye coronavirus tukabaho umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu nibareke kumva yuko kujya nyine cyubari mu kugira cyacu cy'Uburundi aguma bivuga coronavirus ni ingwara ifata umukuru n'umuto rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene gihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira akigeze yipimisha
ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe muganga Tade Ndikumana ntabihakana amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti
ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushyiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishyira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca byinjira muri logiciel ku buryo acaronka randevu akagenda kwipimisha muri NSP azafise randevu hanyuma certifika yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akaca ashobora kuyerekana muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yaje agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kujya kuyitora ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihave
ku bijyanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi by'u Burundi umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijyanye n'urukingo Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
umunyarwanda aba mu gisagara cha Abu Dhabi muri Emira zunze ubumwe z'abarabu Masana Mutuyimana aherutse gusohora igitabo cy'amasanamu yise Declaration of Umoja ubumwe bwa Afrika afite intumbero yo kumvikanisha ko akarere ka Afrika koba nk'igihugu kimwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika Mutuyimana yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe atangura mubaza ingene gucisha icyumviro ciwe mu gitabo gishushanije cyamujemwo
mu byukuri ibitabo bice mu mashusho ni ibitabo nakunze cyane gusoma cyane cyane nkiri umwana mutoya nkiri umuteenager no mu gukura ubwo nasomye byinshi ibitabo bimenyerewe cyane bya za Tintin abana benshi barabikunda ariko njyewe numvaga nshaka ibitabo bivuga cyane cyane kuri Afurika nkiri umwana mutoya papa yakunda kunzanira ibitabo byitwa Kwaku byaga birimo inkuru z'Abanyafurika by'abana by'amashusho byari ibitabo byiza cyane ubwo ariko mu gukunda ibyo bitabo bishushanyije byitwa Bande Destine ubwo nagiye ngeraho nkabona n'ibitabo by'abantu bakuru atari ibitabo by cyabindi by'abana gusabwa riza bande destiné ubona ziba zirimo stories ziri realistic izo stories bigeraho bakanazishira muri za movies zigasohoka mu mafilme ari nk'umugabo w'umubirigi witwa Jean Van Ham yagiye asohora za bande destiné ziryoshye cyane ku buryo mbese atari abatari nk'iz'abana ari stories z'abantu babyutse ubwo nanjye yageze aho igitekerezo kinzamo kubera ko nasanzwe mfite umutwaro wo kubona Afurika izamuka cyane cyane ko nanyuze mu bihugu byinshi bya Afurika narabitembeye ndabireba noneho ngera muri Amerika nsura Buraya nsura Aziya noneho burya nkabona Afurika ko turi inyuma mu bintu byinshi nkabona mbese meze nk'aho nta hope noneho ndavuga nti kwandika igitabo nk'iki kivuga uburyo Afurika ishobora kuba imwe ikaba great ikaba ikakomera ikamera nk'ibindi bihugu bikomeye ikaba first world continent nuko byatangiye
ku gace gato cyane k'igitabo nabonye hari aho wowe ubwawe wibaza niba umoja ishoboka cyangwa se idashoboka kuba wibaza gutya ntabwo biguca intege ubwawe uvuga uti wenda ibintu ndimo ntabwo bizashoboka
ya mu by'ukuri mbere yuko nasubiza reka mvuge umoja bisobanura unity bisobanura ubumwe mu gitwere so igitabo nakise umoja ni seri y'ibitabo byinshi ariko icya mbere natangiyeho umoja rero navuga ko ibihugu bya Afurika buri hamwe bigakora federation umoja cyangwa umoja federation ariko nkuko nagiye mbyimagina nabonaga hari senariyo yuko hari abantu bamwe na bamwe batakwifuza ko ibyo bintu biba abo bantu rero nabashyize mu nzego bye hari abanyafurika bo ubwabo mu gihugu abanyafurika wenda bari mu bihugu birimo corruption babasha kuba
corruption ubwo ni ruswa
cyangwa gucunga ubutunzi bw'igihugu nabi cyangwa nk'abari muri position bari mu myanya y'ubutegetsi bari mu myanya za privilege hari ukuntu bumva yuko shanjoma yaramutse ibaye batakaza ayo mahirwe bari bafite abo rero numva yuko bashobora kuba bamwe mu mboga nziza zo gutuma Afurika itera imbere noneho waba mu rwego rwa kabiri ni abanyamahanga bamfatse ibihugu basanzwe bakorana n'ubundi nabo twakwita elite bo b'iwacu muri Afurika bakorana mu gushyira hamwe mu buryo bituma bibagirira inyungu bombi ariko ugasanga umuturage wo hasi ugasanga igihugu ubwacyo ntabwo kibashe kudevelopa cyangwa kikidevelopa mu buryo bufasha nyine abo bantu ariko wa muturage wo hasi akaba atabasha kubona imbuto y'iyo development. Mu gitaro rero nanditse hari intambara ituma nubwo iki gihugu cyari cyavutse mu Umoja Federation hari intambara igomba kurwanywa kugira ngo iyo umoja ikomeze ibeho.
None aho ngaho uvuga ko ibihugu bimwe bibamo ruswa ibindi bikaba bikigendera mu kwaha kwa bamanze ibihugu wumva umugambi wawe wo gutuma Umoja Federation ibaho uzagerwaho gute?
Mu by'ukuri iyo urebye usanga abanyafurika bose hafi ya bose bifuza iyo unity nk'icyo nk'abanyafurika wenda nkatwe twabaye mu bihugu byacu tukiri batoya tukajya mu mahanga tukabona amahanga uko ameze tukabona ukuntu batembera tukabona ukuntu bakora navuye muri Amerika imyaka hafi 14 imizenguruka yose mbona za leta zaho uko zimeze mbona ukuntu bakora i Buraya naho nahagenze inshuro nyinshi mva mu gihugu njya mu kindi ubona ukuntu batembere noneho hari ku bagire bacu muri Afurika ugasanga turacyari inyuma mu bintu byinshi no mu myumvire yacu no mu giso ariko wareba nko mu rubyiruko samo ugasanga urubyiruko rufite icyo nakwita aspiration rufite inyota yuko twajya hamwe ufite inyota yuko twagira ibintu dukora tube hamwe reka natwe twiteze imbere igitabo rero numva cyaba nyine nka inspiration yo kumvisha abantu ko ibintu birashoboka yo kumvisha abayobajene urwo rubyiruko ko ibintu bishoboka nta nubwo abayobajene cyangwa urubyiruko gusa ahubwo ni n'abakuru ukumva yuko bakeneye kudufasha muri hunger and thirst muri inyota dufite yo kugira ngo twishyire hamwe kugira ngo twiteze imbere.
None igitabo cyawe kiboneka gute?
Ubu ngubu igitabo ushobora kukibona kuri amazone.com ukiye kuri amazone.com ukandikamo izina ryanjye Marcelin Mutuyimana umoja igitabo kikibona ushobora kukibona ari ebook kuri Kindle ukaba gisoma kuri iyo electronic device ushobora kucyoderinga kikaza ari hard copy
urakoze cyane Marcel kuri cyano kiganiro tugiranye.
Radio ya America mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe kugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.